Yeni Radyo İzmir Amerik. Radio Izmir Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiriwe shuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramusaba ikaze mu makuru y'aka kanya. Bamwe mu bafise ubumuga basaba ko bafatwa nk'abandi bantu bashobora kugira icyo bigezaho.
Usanga n'abantu bagiye mu bintu byo kugira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu b'ukwitwaza, yuko ari abantu b'ugufashwa, aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora.
Uyo ni Jean Paul Nkunzimana yunganira uyoboye urwego rw'abakozi muri Ecobank mu Burundi. Mu Rwanda Sentare Nkuru ya Nyarugenge yategetse ko Eugenie Ngundabanyanga umukecuru w'imyaka 80 y'amavuka abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mwiyunguruzwa ry'urubanza rwiwe. Mu Burundi ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere abanyamitahe ADB gihamagarira abanyamitahe kwijukira igisata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashurwe mu ntumbero yo kugwiza ivy'u Burundi bushorera mu makungu. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara mu karere ka Afrika CDC gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe bitigira ivy'abandura COVID-19 bitera byiyongera cyane. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara mu karere ka Afrika CDC gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe bitigira ivy'abandura COVID-19 bitera byiyongera cyane. Impungenge ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron ziriko ziriyongera muri Afrika yamara abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko kwicandagisha bishobora gufasha kugabanya ibitigira ivy'abandura mu banyagihugu. Muri indwi ibitigiri vy'abandura COVID-19 vyariyongeye bikomeye muri Afrika bivuye kuri ubwo bwoko bwa Omicron. Abandi 52,000 baranduye COVID-19 muri indwi muri Afrika, mu gihe abandi 31,000 bayanduye muri Afrika y'Epfo. Mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa video, umuyobozi w'ikigo CDC cyo muri Afrika John Nkengasong yasavye ibihugu vyo muri Afrika gukorera hamwe kugira bihangane n'ubwoko bushasha bwa Omicron. Amenyesha ko hari byinshi bataramenya ku vyerekeye ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19, yamara n'ahari uko asaba abantu kutagira ubwoba burengeje. Avuga ko muri iki gihe bafise uburyo buhagije bwo guhangana n'ubwo bwoko bushasha bw'iyo ndwara. Moses Masika, umuhinga mu vyerekeye indwara zitegwa n'imigera ari Nairobi muri Kenya, avuga ko akarere ka Afrika kazobandanya kugera migwa gushika igice kinini c'abanyagihugu bako bacandazwe. Abasivile bari mu bantu 10 bapfuye mu gitero cabaye ku munsi wa 4 mu buraruko bwa Iraq agirizwe leta ya Kiislam. Abasivile batatu n'abagwanyi indwi b'abakurde nibo bishwe nguko vyatangajwe uno munsi kwa gatanu n'inteko z'abakurde mu buraruko bw'igihugu. Abagwanyi ba leta ya Kiislam barakoze igitero mu mihana yahitwa Kidir Jina mu bumanuko bw'igisagara ca Arbil mu ijoro ryo ku munsi wa 4 bica abasivile batatu. Inteko z'abakurde zivuna umwansi abagwanyi indwi muri bo bahasize agatwe igihe bombe yari yatezwe n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu ya Turika. Abo basivile batatu barabana bavukana bafise imyaka hagati ya 11 na 24 b'umutegetsi wo mu mihana ya Kidir Jina nk'uko inshuti yabo yabitangarije itorokanizo ry'Abafaransa AFP. Lamine Diak yigeze kuyobora urunani mpuzamakungu rw'inkino ngororamubiri yitavye Imana i Dakar muri Senegal. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Lamine Diak yavukiye i Dakar mu 1933. Kuva mu 1999 kugera mu 2015 yabaye president w'urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri WA mu magambo ahinnye y'icyongereza rufite icyicaro i Monaco hafi y'Ubufaransa. Mu 2015 ubucamanza bw'Ubufaransa bwatangiye kumukurikirana buza kumuhamya ibyaha bya ruswa mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Bwamukatiye gufungwa imyaka 4 irimo 2 y'insubika gihano n'ihazabu y'amayero 1,500, ni ukuvuga amadolari arenga 1,560. Ntiyigeze afungwa kuko yajuriye, ariko abacamanza bamutegetse gutanga agatabo k'inzira pasiporo aguma i Paris afungishijwe ijisho. Yabashije gusubira mu gihugu cye Senegal mu kwezi kwa gatanu gushize amaze gutanga ingwate y'amayero 1,500 yitabye Imana ataramiye itariki yari kuzaburana ubujurire bwe. Urukiko rwa mbere rw'i Paris rwemeje ko Diak akiri president wa WA yakiriye ruswa y'amadolari hafi miliyoni enye y'abakinnyi ngororamubiri batandukanye bafataga imiti ibatera imbaraga kugira ngo abareke bikomereze amarushanwa. Ubucamanza bw'Ubufaransa buvuga kandi ko Lamine Diack yafashe ruswa kugira ngo ahe umujyi wa Rio de Janeiro wo muri Brazil imikino Olympique yo mu 2016, Tokyo mu Buyapani iyo mu mwaka ushize, no guha amarushanwa mpuzamahanga ibindi bihugu bitandukanye. Umuryango we watangaje ko yazize urwikirago yari afite imyaka 48.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kuyikurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu.radio yacu voa.com mu mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko Eugene Nkundabanyanga, umukecuru w'imyaka 8 y'amavuka, abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mu iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe. Aregwa ibyaha bya genocide mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, niho sentare yategetse ko apfungwa imyaka 30 akarangiza igihano cya sentare gacaca zamuciriye atahari. Eric Bagire ubusara duhidonido kuri iyi nkuru.
N'icyemezo umucamanza yasomye yabo umukecuru Eugene Nkundabanyanga n'abanyamategeko bamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwibutse imiterere y'ikibazo aho abakungingo yateye Nkundabanyanga kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere. Yibutsa ko ari urubanza ku byaha bya genocide rwaciwe n'inkiko gacaca zo mu murenge wa Gatenga ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu mpera za 2007. Mu bujurire bw'abanyamategeko bunganira umukecuru Nkundabanyanga, bavuga ko umucamanza wa mbere yategetse ko afungwa yirengagije iby'amategeko ateganya. Baravuga ko umucamanza atagombaga kwandika icyemezo cy'urubanza rwa gacaca, bemeza ko rutabayeho. Abo banyamategeko bagakomeza basobanura ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 kuri Nkundabanyanga kidafite ishingiro. Bavuga ko inkiko zemeje ko ntaho yigeze yitwa Nyirankundabanyanga. Nyamara umucamanza ku rwego rwa mbere yemeje ko ari izina ry'akabyiniriro bamuhamagaraga. Kuri abo banyamategeko ntibyemeye kugenekereza ku izina ry'umuntu. Abanyamategeko Benoit Kanyabitaro na mugenzi we Justin Ntwari bavuga ko Nkundabanyanga afunzwe binyuranije n'amategeko. Basobanura ko kwandika icyemezo cy'urukiko gacaca bitavuze ko yafatwa agafungwa kuko yari agifite uburenganzira bwo kujira icyemezo ku rwego rwa mbere. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko uregwa afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko, bukabwira urukiko ko ikigamijwe atari ugusubirishamo urubanza bundi bushya. Buvuga ko ufunzwe ari kurangiza igihano cy'inkiko gacaca zamuhanishije mu mwaka w'2007. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rushingiye ku cyemezo cy'urukiko rwarubanjirije muri uru rubanza rwavuze ko impamvu abanyamategeko bunganira uregwa bashingiraho isa n'iyo ku rwego rwa mbere. Mu cyemezo cyarwo ruvuga ko urukiko rwibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko rutasuzuma ifungwa rutubahirije amategeko kuko ryari ryarafashwe icyemezo mbere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukavuga ko rusanga mu gufata icyemezo umucamanza ku rwego rwa mbere nta tegeko yirengagije. Urukiko rukavuga ko ubujurire bwa Nkundabanyanga n'abamwunganira nta shingiro bufite. Umucamanza yavuze ko abanyamategeko bamwunganira bitiranije ibintu aho bajurira icyemezo kimufunga, bakanatanga inzitizi ko Nkundabanyanga afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ijwi rya Amerika rivugana na Benoit Kanyabitaro, umwe mu banyamategeko bunganira Nkundabanyanga, yasubije ko ntacyo yavuga ku cyemezo cy'umucamanza igihe cyose atarabona kopi ikubiye icyo cyemezo. Aravuga kandi ko bimusaba kubanza kubonana n'uwo bunganira bakaganira kuri icyo cyemezo cy'umucamanza bakamenya icyo gukora. Mu mwaka w'2018 nibwo ubushinjacyaha buvuga ko bwandikiye cyari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG busaba dosiye ya Nkundabanyanga, ariko abamwunganira bakavuga ko habonetse kopi y'impapuro ebyiri nabwo ku mazina ya Nyirankundabanyanga. Uregwa n'abamwunganira bakavuga ko mu byangombwa bye ntaho yigeze yitwa Nyirankundabanyanga. Bemeza ko ari umututsikazi uregwa ko yirukanye bamwe mu bahigwaga bamuhungiyeho mu gihe cya Jenoside. Bavuga ko ari kuzira isambuye ifite ubuso bwa hegitari hafi enye n'agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga iherereye mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga mu mujyi wa Kigali. Biko mu witwa Shahre Karangwa ko ariwe nyirabayazana bamufungishije ashaka kwegukana iyo sambu. Ni mu gihe mu minsi ishize inkiko zemeje ko iyo sambu ari ya Nkundabanyanga ndetse n'imanza z'abayitegeko. Igihe twashatse Karangwa ngo agire icyo avuga ku bivugirwa mu rukiko ariko cyane ku birego Nkundabanyanga umuryango we n'abanyamategeko bamushinja yahisemo kubyanga. Urukiko gacaca rwa Gatenga rwaciye urubanza mu kwezi kwa 11 mu 2007 umwaka Nkundabanyanga avuga ko yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Mu bamushinjura baba barokotse genocide bavuga ko babundabundanaga n'abatarahigwaga mu gihe cya genocide bemeza ko haba mbere ndetse na nyuma yo kujya kwivuza naho Nkundabanyanga yari yarigeze ashinjwa cyangwa hanirwa ibyaha bya genocide. Urubanza ruzaburanishwa mu bujurire bwarwo ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric. Mu Burundi kigo cy'igihugu kijere uteza imbere abanyamitahe ADB gihamagarira abanyamitahe kwijukira igisata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashurwe mu ntumbero kugwiza ivyo Burundi bushorera mu makungu. Icyo kigo cyatunganije ihanishwa n'uruganda byo guhanahana ivyiyumviro kubakorera muri cyo gisata. Eroje wirika neza ni Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufite.
Ihanisha kuri cyariko libera ukibuga cy'umupira w'amaguru mu makungu cyitiriwe intwari kiri ku murwa mukuru butunze Bujumbura. Hariko yakanwa mu mwimbo hamwe no butunze buri mu gisata cy'amashurwe ivyamwa n'imboga tibagiwe amahirwe gitanga kubagwiza tubunga nkuko bisigurwa n'ubuyobozi bw'ikigo ADB kije guteza imbere abanyamitahe mu Burundi. Jean Claude Kibogoye yajeje guteza imbere urucuruzwa ndengambibe muri cyo kigo yemeza mucho gisata cyo hurumbirwa kurusha ibishorwa mu mahanga bivuye hagati mu Burundi byo dudwa urugero kandi n'urugero rw'amafaranga igihugu cama gitakaza mu kuja guhahanze rukagabanuka. Uko niko yabisiguriye abamenyesha makuru ku murwa mukuru Bujumbura.
Igihugu cy'u Burundi kiracafise ibibazo mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu aho dusanga ibyo dukura hanze biri ku rugero runini cyane gose nimwe twita mu gifaransa le déficit commercial. Ibiharuro bya nyuma bitwereka yuko tugeze kuri deficit irenga umuriyaridi n'inusu. Ni mu ntumbero yo kugira ngo duhamagarire abagwiza tunga abanyamitahe bashobore kubona ko muri cyo gisata harimo itunga ayo ama opportunité d'investissement kugira ngo bashobore gushira imitahe muri cyo gisata cy'ivyamwa imboga n'amashugwe kugira ngo tugwize umwimbo w'ibyo dushorera mu mahanga.
Kibagwa twari gisata kijejwe gucuruzwa mpuza makungu muri ADB anamenyesha ko kino gisata byoroshe cyane ko gisahiriza igihugu kongereza amafaranga y'agaciro no gutanga akazi kurusha ku bindi birimwo ibihingurwa hamwe n'ibiterwa bishoka hanze y'u Burundi.
Iyo dushorera hanze biracahagaze cyane cyane ku ikawa icyayi hamwe n'ubutare navyo nyene bikaba bikiri ku rugero ruto. Biri ku rugero ruto kandi bishobwa bitahinguwe bigatuma nayo amafaranga y'agaciro aguma ari make. Hanyuma uko kuntu dushobora bitanahinguwe ntituronka n'akaryo ka création d'emploi, ni ukuvuga tudashoboye guhingura, ni ukuvuga amahirwe yo kuronka ubuzi buvuye muri ibyo bikorwa byo guhingura aba make cyane rwose. Rero navuga yuko intumbero nyamukuru ni ukurabira hamwe ibyo bibazo dushoboye kugwiza ibyo dushorera mu mahanga, ni ukuvuga turonka amahera y'agaciro ciro iyo tubihinguye nawe bikarubwira ku rugero rwo hejuru turunka kajyo kuko abantu baronka akazi ari benshi akarihwa n'amakagisi bigaca biterera no mu iterambere.
Janine Ndayishimiye ni umukenyezi ajejwe kumenyekanisha ibicuruzwa mu ishyirahamwe keza mutima rihingura imitobe yivuye mu vyamwa avuga ko intambamye nyamukuru ari kubura umwimbo w'ivyo bahingura.
Intambamye nyamukuru dukunda kugira muri aka kazi kacu tukubura ivyamwa be novuga ko umwimbo w'amabungo canke w'inanasi si udashimishije cyane abantu ntibarijukira kurima ibyamwa ku rugero rushimishije kugira ngo natwe dushobore kubironka uko tubyifuza. Iyindi ngorane novuga nuko nibiduhingura hariho batari arijukira kunywa ji y'ivyamwa. Ibyerekeye kudandaza nako nuko twifuza gushorera hanze ibyo ibi bidandazwa byacu mugabo kubera dufite umwimbo muke se tubanza gukorera ngaha.
Arsene Ntiranyibagira n'abakorera mu ishyirahamwe ricuruza rikanarima imizaro y'ivyamwa we n'abagenzi be baramaze gutangura gushorera hanze y'u Burundi yemeza ko arakunguko kanini.
No hari turakunda gushorerayo turakunda gushorera hanze nk'iyo nk'iza muri Kenya nabi turakunda kwambukayo naka ushoye hanze kuvuka rimwo kubera hanze mumva tushe turonka amafaranga y'agaciro ndetse n'igihugu gisha kironka amafaranga kandi n'umwene gihugu umva ashamera neza ko ashasa neza usa neza mu mufuko no ku mubiri ushobera neza. Ego
umusore wundi nawe yishimiye ko inyuma y'irihanishagurisha azoba yamaze kumenyekana gusumba
nachoke nkuru mwihanishwa gurishwa ikintu cyambe ya pantatu tuzobona kayo tuzobona kambere nk'abantu bagende batishorera batoshida babone iko cyo twabya rukuri ama no munyuma badugije ibacuronde batu bashonge batuma batishorera kandi kawukomba nko muri make urandika izina ukamenyesha ibyo uri kurakora uko apana kuguma winyigeze umbura bize no kabisa kumugaragara abene cyo ukabere ke kiri kurakora pana cyo kumwa gusa abishyana mu bikorwa uko bivuga bina muri make bituma unamenyekana ibyiri kurakora utumenyekana gusumba.
Amatohoza y'iko International Trade Center yerekana ko urugero rw'ibyo Burundi bwashoreye hanze umwaka uheze w'2020 rungana n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 32 zirenga gato ku isonga ry'ibicuruzwa bujana hanze y'ubutaka bwabwo hakazi kawa icyayi n'ubutare. Mu gihe Burundi buri kubagerageza guteza imbere igisata cy'amashurwa y'ivyamwa n'imboga bimwe mu bihugu byo mu karere bigeze kure. Urugero ni nka Kenya kugeza mu kwezi kwa munani uyu mwaka cyari kimaze kwinjiza amahera yababa imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika vuye gusa mu ishorwa ry'amashurwe. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Itariki ya gatatu y'ukwezi kw'11 uko mwaka utashe n'umunsi wahari w'abantu bafise ubumuga muri Afrika ibice 10% by'abahaba bagendana ubumuga muri bo 90% ntibashobora kwiga. Mu Burundi kibazo c'abafise ubumuga cifashe gute? Twatumiye Jean Paul Nkunzimana yize amashuri menshi akaba yunganira umuyobozi w'ugwego rw'abakozi muri Ecobank Bujumbura na Devota Nizigimana umutayeri asho n'impuzu bombi bafise ubumuga baganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Umunsi kuri jewe n'umunsi ukomeye, n'umunsi umpa akanya ko kwibaza, n'umunsi ndavye ico ndi n'ingene ngenda. Rero novuga kuri jewe usubiza kwizera, kuko benshi iyo bamugaye wanashaka sinkunda no gukoresha ayo majambo ngo kugendana ubumuga, kuko umengo ni ikintu ushobora kugendana ugasiga ahantu ugasubira ugatora. Mugabo nkuko nariko ndabivuga, iyo usubiza agatima mpembera ukaraba uyu munsi ibyo umuntu abashoboye n'ibyo abantu bashobora kuba bakwibazaho, uraheza ugashobora kuvuga uti na jewe ndashima uburyo iyo ubona utunze umuryango ukitunga ukongera ukagira nabo utunze bandi. Mbere wanashaka bavuga bati iyo ataha Jean Paul ari ibintu bimwe bimwe biba ariko birononekara, ibyo biratuma uyu munsi kuri jewe ugira impamba nini cyane.
Jean Paul Nkunzimana wize amashuri meza, ufite akazi keza, wungirije umuyobozi w'urwego rw'abakozi aho ngaho muri Ecobank Bujumbura. Imbaraga zo kugira ngo wumve ko ngo bwose wari ufite ubumuga uri umuntu nk'abandi wazivanye he?
Wakoze kuri icyo kibazo mbatije. Aha ni ubwa mbere bwo mubanza kuko nshimira Imana. Nshimira Imana ku hantu ngeze, kuko n'ahantu hakomeye cyane. N'ahantu batagendana ubumuga batamugaye benshi bifuza badashobora gushika. Rero kuri ibyo sinoza kukubwira ngo hari ikintu gikomeye noba narakoze kurusha kugira nshobore kubashitse ahondi. Mugabo bwa mbere abantu ba mbere nuvuga bamfashije kurusha abandi n'ababyeyi bafande. Ababyeyi Margaret urabona umuntu agenda bimugoye, haba impuhwe nyinshi. Mugabo bobo ibigeze banyereka yuko ntegerezwa kwihebura, banjanye ku ishuri ndi umwana muto cyo kimwe n'abandi bana twabana, naho wasanga bigoye gushika ku mashuri. Ndagira Imana ku ishuri niga nk'abandi, menya ubwenge nk'abandi, ndatera imbere. Ababyeyi baguma banshigikira rwose ku buryo nanjye nakuranye umutima wo kubona ibyo ndimo ari ibintu bisanzwe. Mbere wanashaka uko nagenda natera imbere byampa ingufu nyinshi, kuko narabona abantu bitwa ko bakomeye bipfuza kuba bari ndi bipfuza kumenya mu ishure bipfuza kunguruzwa bipfuza kubona bariko batera imbere banezereza abavyeyi kuko nande nariko ndabanezereza ku buryo bukebuke byagiye ndabibona ibintu bisanzwe cyane.
Devota Nizigimana, wowe buri munsi utega imodoka ujya ku kazi mu mujyi, iyo ugiye gutega imodoka mbese ubona abantu bagutegereza bakagufasha kurira baragusiga se, ubona bakureba bate?
Njye mushobora mbaye nta ngorane ibyo byari by'uko mu kibano abantu basha uko uwa mbere yavuze ko hari impuhwe abantu bakugirira baradengiriye ubwa mbere nk'umugara aho abantu umva baraguhonda rumva hari kera ntitwari bwaja habona nk'uko ubu bimeze ugasanga abantu baraguhondara icyo naje cyari ikintu kimwe kibi gituma umuntu asubira inyuma bivanye no kwikengera kutiyakira. Rero ubuye kuva mu rugo ngenda kuri bisi naturaramukanya kuriya bisi kiretse hirya mu mwanya uba ari uwo kunigana naho nyine ubu barabyoroheje muri vile ufite ubumuga barakuha ikibanza utonda imbere hamukurira ibyo nta ngorane ndende ndabibona nukuri ndabishimira Imana aho tugeze ubu.
Kuri wowe Jean Paul Nkunzimana, uhora mu biro, uhora ugenda mu magorofa, ayo magorofa ya Ecobank ndetse n'ahandi ujya mu manama, usanga kuhagera byoroshye? Hari abubaka amazu magingwa yabateganya ko hari abantu bafite ubumuga bagomba kuza kuyakoreramo?
Yego, urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Jewe umukoresha nkorera n'umukoresha novuga afata mu minwe ibyo bibazo byose mugabo subiye inyuma gatoyi nagira ndakubwire ko je kubera uko nakubwiye nagumye byose ashake situation ngerageza kujya kandi ndayimenyera nta hantu na hamwe je ntashobora kujya n'ama esikari yaduga gute ndayaduga kuko na nico gihe niga kuva amashuri mato najabuka inzuzi zuzuye agira mu mabarabara nyerera nuko wanashaka ndi umwana mutoyi narakunda gukina n'umupira n'abandi bisigura yuko izo ngorane
ni ryari wavuze uti nubwo bwose mfite ubumuga ariko ndi umwana nk'abandi, ndi umuntu nk'abandi, ngomba gukura nk'abandi?
Subiye inyuma nk'uko nariko ndabikubwira sinovuga ngo byatangiye ikiniki kuko bamaze kunjana ku ishuri narumva kumeye ngo yego ndaguhandagira iki mugabo ntibimbabaze cyane novuga ko kuva nkiri umwana mutoyi ntigeze jewe mba muri wa mugwa abantu babona ko atari nk'abana nk'abandi namanye ikintu cyo kubona yuko ukuntu ndayeho nshoboye kuko niyo ngombye kumera nk'uwitwaza kompetse ababyeyi ntibabinyemerera hari n'igihe banagomba no kunkarira kugira ngo bibe ibintu bica bituma ngiramo banashaka kanibuka cyane umubyeyi yamatuvuga iminsi yose iyo twaryamiriye akatubyura akatubwira yuko kizira kuryamira nk'inzingo iyo natubyuye twese n'abandi bana tuvukana twese byaratuma nguma mbona yuko ikindi cyo kimwe n'abandi ibyo bintu by'uko mugaye ntibyigeze biba ibintu byigeze bimbuza amahoro mu mutima kuva nkiri umwana mutoyi.
None iyo urebye uko Leta y'u Burundi yiyumvira ikibazo cy'abantu bafite ubumuga usanga uko kubatera agateka bigeze ku kihe kigero?
Novuga yuko abantu bamugaye ari abantu umuntu atiriwe arashikuza igihugu kitaritaho na bukebuke ku buryo bimwe niyo ndibibonye binambabaza usanga n'abantu bagiye mu bintu by'ukugira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu bukwitwaza yuko ari abantu bugufashwa aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora uzobona uciye nk'aho Bujumbura uranabibona niyo uri kurabona abantu basega ubu abantu bagomba gutera ikigongo abandi bitwaza abantu baba bamugaye uhageze n'ahantu wumve hari n'abantu baba babakota kugira babatembereze babafashe gusaba ibyo rero ngira Leta ibikwiye gufata ingingo ubugira ibyo bintu bituzwe bafashe abantu bamugaye kumva yuko ari abantu nk'abandi babafasha na cyane cyane mu bintu by'imyuga kugira bashobore kwikenura niba bakora abantu bategerezwa kubaho baba babeshejweho n'abantu batezo kubatunga.
Devutani Zigimana, wowe uwo mwuga urawufite, nibutse ko uri umutayeri ushona impuzu aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura. Abantu baje gushonesha bona basa naho bakugiriye impuhwe cyangwa se ubona baje gushonesha bakwizeye?
Nabivutse aho ubuye tugeze neza kubera barabona ko dufite ikintu dushoboye, hariho n'ibibereka. Rero jewe muri ico gihe ngiye ku kazi n'abandi dukorana dukora bimwe, nta kuvuga ngo kubera rugo naho vyoshika aba ari umuntu nyene kurya abantu bataba baraca kenge batarose inyigisho zikwiye. Kubera mu gihugu cacu turakenye inyigisho, twe hari igihe biba bishika bakaduhuriza hamwe bakatwigisha ico turi, ariko niba abantu bo hanze ntibararonka inyigisho na gato kugira badushire ku rugero rumwe rungana n'urw'abandi. Rero umugabo twebwe nyine ntitwica tujya turafasha abo bandi mu kudaturabaganiriza gake hariho birabagorana ukumva, tukaberekana tuko turi abantu nk'abandi, cyane cyane mu kutubiberekesha ibikorwa.
Kuba harashyizweho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abantu bagendana ubumuga, wowe ubona bimaze iki?
Hari igihe twahora duhurira hamwe, kandi n'ubu hariho abandi bahuriye hamwe bakavuga ijambo ry'uno munsi, nakamenya icivugo c'uyu munsi. Ni vyiza cane, barakoze.
Jean Paul Nkunzimana, ndagira ngo nguhe ijambo ryo gusoza. Niki ubona cyakorwa kugira ngo abantu bagendana ubumuga mu Burundi bitabweho nk'abarundi bose?
Murakoze kunyongera ijambo kandi nibaza yuko nusubiye ku bibazo mwari mwaje kuvuga na mugenzi wanje. Ubwa mbere hoho iyi tariki nibaza yuko ni itariki ikomeye kuba yariyumviriwe n'abintu nkuko nari nabivuze, ibintu byinshi bitarakogwa kazi muhari, nibaza ko bizoja bigenda bitera imbere. Hanyuma icokogwa ni uko mpereye kuri leta yacu kugerageza ikibazo cy'abagendana ubumuga bakagishira mu bibazo, nka kurya bavuga ikibazo cy'abafasoni, nka kurya bavuga ikibazo cy'abatwa, bakabona yuko ari ikibazo gitezwa kwitabwaho bakagiha ikibanza, mugabo bagatandukanya cyane ku bw'intumbero za politiki. Kuko igituma mvuga uko, ubu ndabona abantu ubona bakubwira ngo ni amasosiyasiyo ngo ajejwe ngo gufasha no gukingira no guteza imbere abambwaye, mugabo ndakuraba ibiba byinyegeje inyuma ugasanga ni ibintu abantu baba ariko barondera inyungu zabo binyegeje inyuma y'icyo kibazo. Muri niho navuga rero leta irakwiye gufata ingingo ikagishyira zo kugifata ikibazo mu minwe, ikitaho koko aba bantu baba bafise izo ngorane z'ubumuga, na cyane cyane mu kubafasha kugira ibintu by'imyuga n'amasosiyasiyo abafasha batuma biteza imbere, bagashobora kwitunga bakongera bagatunga n'imiryango yabo, bakongera bagafasha n'abandi bantu bashobora kuba bafise ingorane zo kubaho. Ibyo byotuma bumva ko ari abantu muri sosiyete bafise ikibanza.
Devutani Zigimana, hari icyo wongeraho?
Nagomba gusaba ko abantu bagendana ubumuga badakwiye gusubira kuja mu gitigiri cy'abantu aho nikora nk'uko bikunda gukorwa, iyo dukunda kubibona mu misozi wacu. Ikindi nacu turasaba nko mu nzego bikunda hakajyamo umuntu agiye ku ruhande rw'abagendana ubumuga, apana agiye ku mbo za politiki zindi nk'uko bishobora kubaho, ukavuga ati nakarasi ubumuga mugomba ntiyagiye ku ruhande rw'iwacu, aba yagiyeho ku ruhande rw'iyindi nzo ya politiki. Ibyo rero nibyo nagomba gusaba. Murakoze.
Jean Paul Nkunzimana, ibyo Devutani Zigimana avuze hari icyo ushaka kubivugaho?
Ego, izo avuze ndabyumvise kandi bisa nari n'ibyo nari mpejeje kuvuga. Aravuga ati bareke kubashyira guhitana abantu bamugaye babashyira mu guha abantu aho nikokora. Nibyo bigaruka kuri imwe navuga, aho usanga umengo n'abantu b'uko mu miryango nta kintu bashoboye, nkuko nari nabivuze babakoresha mbere no mu gusega, ukasanga ku mabarabara niho bagenda bitwaje kugira basege batere ikigongo abantu. Ikindi yaravuze cyo kuja mu nzego, nibyo birakenewe mugabo navyo nyine no kubiraba nkuko yabivuze, ntiyaba abantu bitwaza ibyicaro kuko turabibona, uja wumva birimo mu bagore, birimo mu batwa, ugasanga ni bibanza abantu bariko baraniganira kuburyo harimo n'abaca bagomba kwishyiramo, dufate nko kuba tugasanga harimo n'abahende bakagomba kwita batwa tarabadonke nk'ibi bintu by'ukumeye ngo nokurondera ibyicaro gusa. Icyo nicyo nakongera ko.
Murakoze cyane Bwana Jean Paul Nkuzimana na Devotane Zigimana kuba mwaje muri kiro kiganiro ku Ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza.
Njuti muduteza matwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Nshize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikro ari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe.
Ikitegererezo Ijwi rya Amerika Radio.